Wibaziki. Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twakure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki.
Kajinza mba katika kawe ndabara mkijue nongera ndabai kaze mkiganiro Wibaziki nkuko mwavyumvise. Alex Keza njengenda kibashikize muhinga bw'ivyuma turi kumwe na Jospa Nduwimana niwe ariko aratuma amajwi yekana amasanamu abashikira neza. Haratubishije ku rubuga rwacu rwa Facebook, page Facebook ya Kajinza mba katika kawe. Tudasevye rero tubamenyeshe ko uwo munsi mkiganiro Wibaziki tuza kuganira ku bijanye n'umuhari mape Burundi urikimwo imigambwe itavuga rumwe na leta babona ko ata migambi n'imigabo ya yo guteza imbere igisata cindero igihari mu Burundi. Iyo muhari mape Burundi bakabivuga mu gihe hacibonekeza amashure abana bakiga bicaye hasi atantebe. Uba Wibaziki ku ivyo vyashikirijwe n'umuhari mape Burundi tungiye nkuko mumenyereye twijyawe canke ubutumwa bwanditse ariyo message kuri numero zacu za WhatsApp canke ku rubuga rwacu rwa Facebook. Reka rero tutangura ikiganiro cyacu twumviriza akayimbo gatoyi hanyuma tukwakire abaturungikira amajwi yabo.
Ndi chama grenade iyo twirigwa siho tujyama twarabaye numade tubaho twike ku rufu n'umuhungu avutse ku ngoma Herode imitima yirigwa ihagaze kurusha n'umurolaje mugiye tunyotewe amahoro harabanyotego masoro.
Ikiganiro Wibaziki rero kuri uno wa mbere igenekezo rya 19 gitugutu mwaka 2020 rikaha tutangure twakira umunywanyi wacu wa mbere Arcade Nizeye ari mu ntara ya Ngozi.
Ibyo umuhari mape Burundi uvuga nibyo nibabesha haja Abarundi barayamaze bati ubanka gakura abaga umutavu haja rero mu mugani uva ku giti ariko ukerekeza ku bantu. Uwo mutavu babaga si ukuvuga ngo bafashe imbugita ngo bashyize ku izosi barawubazi ariko ni ugufata abakiri bato bakababuza kazoza ntibabiteho bakaba imburakimazi ntibazovemo n'ikintu na kimwe. Aho rero kazoza kabo ubukishe kandi muzi yuko ari bo Burundi bw'ejo. None yumvire abo bana batanguye kwiga bicaye hasi mu ivu. Tukaba tuzi yuko ubu turi mu gihe cy'iterambere ku isi yose, ubuhinga bwateye imbere, aho kujyana n'igihe, kujyana n'iryo terambere ry'ubuhinga, twebwe i Burundi turiko dusubira inyuma. Igihe cya kera cy'abakoloni, aho bavuga ngo bantu abakoloni, bobo, bicarika ba sogokuru ku mabuye ariko babaha inyigisho babaha ubumenyi bukomeye. None ubu n'ubumenyi ntibugikwiye. None wumva ako kazoza kabo bana arakahe? Ahubwo jewe nibaza yuko babigira babishaka. Iyo leta ya CNDD-FDD ishaka abantu ntibaze bagire ubwenge, ntibaze bakure bafite ubumenyi bazoce bibera imbonerakure. Sinutse imbonerakure arantunga ariko urabe mu bagize izo mbonerakure abarenga 50% ntibarenze uwa gatandatu. Ni nacyo gituma rero ubona inyifato yabo isa n'uko mengo n'inyifato y'abantu ataza agaciro kakiremwa muntu. Ibyo rero no kubiraba kuko usanga ariyo ntumbero bafise maze bagira imbonerakure nyinshi bakoresha atakwiyumvira kubera umuntu atakiye mu ishure naho umuta mu kinogo agenda yunamye kujya ku intama ya mbere iguye muri icyo kinogo n'izindi zose zirakurikira nuko je ndabibona bariko banka ko habiterambere yugo gwaruka ariko bizobagaruka ko kwera nabo bana babo bitwa yuko bariko baja kwiga hanze none bobo bazoza batware bandi ko ibintu biriko birahinduka ko nabo nyine bariko bafatira ibihano bamwe bamwe tubizi nabo bazokomera bajye muri izo bihugu barungika y'abana ibihugu byafatiye ibihano base babo ababyeyi babo reka turingire tuzobona ngo urambye azobona niko bayamaze.
Ni mbene umanya wo kwiga ubuzima n'itombora imana izomuha sinira umu adolescent qui contre tout d'âge nka Ernesto Che Guevara umushe na risage amafaranga yo gufasha abafakazi n'imfuvyi niyasigaye agura abamaketa n'ibiyeri isirabona ariko yarabaye nyamuragi n'abari kubivuga iminwa yugawe n'inoti amarira y'imfuvyi ndezo yanagura ko bari kubafasha aribo baturubika.
Umuhari mape Burundi uhurikiye mwo imigambi itavuga rumwe na leta ababona ko atamigambi n'imigabo yo guteza imbere igisata cindero igihari mu Burundi ivyo umuhari mape Burundi bakabivuga mu gihe hakibonekeza amashure abana biga bicaye hasi atantebe nkuko rero umwabyumvise turasaba abanywanyi bacu akagiriya ico bashikirije haba ku rubuga rwacu rwa Facebook canke bakatungikira amajwi yabo Paul Nyabenda arihe mu ntara ya Karanza ya Kayanza nako hamwe na Pierre Samuragwa Ingozi baragira ico bashikirije
ko murakoze ico zidashikirije no muhari mape Jane bazari uko nabo nyene uwo bashira mu kibazo ca leta nibaza ko batoca babishobora ubwo nyene leta ira nabo nyene irafashwa irakora bwa nabo nyene irafashwa ego nizo ni viza yuko bayibonera kaguhe muga byose byo leta igira ngo cabaza barayivuga hariho nizo ari utunenge tubonekeza ukabona yuko ari bitakozwe ariko nk'ibyo gisata c'indero je nibaza yuko nukuri leta yagerageza burya yifashe ingingo yo kwigisha abana bose ku buntu si ibintu bica bishoboka bigenda neza uko nyine ibintu bisaba igihe kinini ya bigasaba n'imyaka myinshi cyane cyane yo kurahindura porogaramu zerekeye inyigisho nabyo nyine birasaba imyaka myinshi kugira abantu bashobore kubimenyera abana babimenyere. Hanyuma kuri ibyo rero bishikirizwa n'umuhari mape Burundi nibaza yuko nukuri uwo muhari nibaza yuko wihenze cyane rwose kubera ari leta uko leta ibiri kose ntishobora kureka kugira imigambi n'imigambi yo guteza imbere igisata c'indero. Iyo migambi iriho ariko biragoye kubera kiri mu ntango urabona yuko n'ifashanyo bahora baronka batakironka ikirenga baragerageza uko bashoboye ariko nibaza yuko umuntu atoca bacira urubanza yuko atacu bariko barakora nubwo wobukwanya ikintu iyo kiriko kirakorwa urayibona baragerageza ariko birabagora ariko baragerageza. Hama ico naco cokuvuga yuko hari abana bacicara baciga bicaye hasi ego nivyo nyine iragerageza mukarumva hariho abayitobera nyine nk'abasahora itunga ry'igihugu ziri mu bituma n'abana bicara hasi kubera amahera yagiye kugura intebe acaja kugura ibindi ariko rero ivyo nibaza yuko ari tunenge tutegerezwa kubaho ariko leta iragerageza uko ishoboye ahanini ni uko nyine uko abo bantu bariko bariba leta bugerageza nabo nyine bakabahana kugira amahera yose ariko aratakara asazara aja mu mifuko y'abantu agura izo ntebe agure ibyo bikoresha abana b'ishuri bashobore kwiga neza. Ibyo nibaza rero mape niyo shaka ikritika niyo shaka ivuga nabi ko atamigambi imigambi ya leta iriho yo guteza imbere gisata c'imbere iyo migambi iriho ariko biragoye oke murakoze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndabaramukije kubyerekeye ibintu by'amashure byasubiye inyuma
kuva muri demiri senki muyumbi biri na gatanu senki de defidende ije ku butegetsi n'ibintu byatanguye gupira by'amashuri igihe batanguye kuzana amafondamentale n'ukuri byarishya abanyeshuri kuko hari abanyeshuri ubwenge bwabo bwasubiye inyuma kare na kare abanyeshuri baragenda amashuri yo mu Burundi agahiganwa n'amashuri yo muri aka karere kasanga amashuri yo mu Burundi arazi imbere cyane mu bumenyi abanyeshuri b'abarundi ugasanga barafite ubumenyi bukomeye mugabo kuvubunye sende defte bije ku butegetsi urabona ko byasubiye inyuma cyane kubera fondamentale yarasubije inyuma amashuri yarisubije inyuma cyane kuko urabona umwana ageze mu icyenda aca bamusubiza inyuma aca ikamunanira aca ataha akajya kwicara muhira simbire rya myaka y'urya mwana yuko yagenda kwicara muhira agakora iki hari umukobwa aca twarinda akajya kurongorwa ageze imana akaronka umurongora hari umuhungu naho abo mu bandi icyo bituma amashuri yarasubiye inyuma kuko uyu mugabo se ndi defite tujya ku butegetsi nibyo mbona murakoze
Hajinja mbaga tika kawe, tulawandanya higiganiro ni wibazi kitu utai kwa limisi ya sekuwa mbele kwa gatatu. Wangani kumusi wa gatanu, kuheri geji saha chumi ni minota mirongi tatu zoku muhingamo. Tuhute kandi kwa mshuwa kutukulikia la uichishe kuruka kwa chugwa Facebook, page Facebook ya Hajinja mbaga tika kawe. Kendi mtoku ya gyanu ko Hajinja mbaga ibuga emisi yose guwela geji saha zine zomgetondo. Kuriwe statu wa kaurungi nzamba kaurungu. Ok, tuandanye ikiganiro uwibaziki, tukumviriza Christophe Uwimana ari mugisagara cha Bujumbura, hamwe na Janvier Ntwari na wenyene bari kumwe mugisagara cha Bujumbura, bakaba nabo wenyene bashingiye kutubwisha babicishije mu majwi yabo baturuki.
Ngambwe sindi DFDD, wafashe umunsi wa gatandatu uhindura kwa umunsi w'ibikorwa rusange. Icyo gihe nyakwigendera Petero Nkurunziza yaguma yihaya avuga yuko aharura mbere agashiraho n'igitigiri cy'amashuri bamaze kubaka buri mutumba buri zone buri komine none ayo mashuri bubatse nayo yo kwicara hasi mu ivu nagira ngo ishuri riba ryikwije hariho amazu hakabaho abigisha babishoboye bavyigiye hakabaho n'ibikoresho ibitabu izo ntebe ibibaho nibindi byinshi cyane ivyo rero nivyo bita muri rusangi ishuri ariko kubaka mwihaya abantu bihaya ngo barubatse amashuri menshi arimo bumenyi umva ayo mashuri azo bamaziki ntambara ayo mazu umuntu ashobora kuyahinduramo nibindi ahubwo barakumbure ndabona n'ama amasengero yaragwiriye bayashiremo amasengero batakindi bayakodeshe cyangwa bakora ibindi bibi naho byo kuza bihaya naho bahanditse bandika mu zegeranyo bavuga yuko banditse bubatse amashuri menshi cyane barasubira muri izo zegeranyo babihindure bavuge yuko ahubwo bibeshe basanze bo bubatse ibihangaye atari amashuri kubera ntakwije amategeko jewe sino kuyumviriye yuko numvise ingene bavyina bihaya yuko bubatse amashuri kandi menshi akwiye sino kuyumviriye yuko ubuhoba ariho abana bicaye hasi muri ayo mashuri bariko barihaye izo birateye isoni cyane leta rero ntifate mu minwe icyo kibazo nkuko numvise babivuga no mu makuru bavuga yuko kujya umunsi umwe waheze isoko rihiye ryo mu Kamenge icyo babirondera ko muri icyo gihe bagira bubake isoko rya Kamenge ntibabirondere rero kuri ayo mashuri kazoza kejo tumenye yuko Burundi nabwo ruzoja mu mahiganwa mu bandi bana bize cyo turabona mu bindi bihugu ariho abana bahiganwa ku isi mu gutora ibintu mu buhinga bwa none Uburundi bwo buzokwama bumenyekana kubera kuvuza ingoma gusa kandi twari tugize ahantu hakomeye nizo z'ingoma irigaranja mu bwenge muribuka yuko naba bavuga ngo nabigeme beza ku isi imwe bita ngo abamisi urazi yuko basiga bashiramo n'ubwenge akaba n'ibibazo by'ubwenge rero muri izo ngoma kubera iterambere harajyamo n'ubwenge sufa gusimbagurika none ibutagiye mu ishuri izo ngoma zizosubira inyuma azobura rero nico Burundi bumenyekanira ko kiretse ubwo bwicanyi bw'imbonera kure nta kindi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
uwo muhari mape Burundi uvuga ni bintu by'ukuri kuko nta muntu atabibona ko igisata cindera ari kintu cataye akaranga n'agaciro nyinjye y'indero byo muri iki gihe menga sino kwa iko ari nkakera kuko ubunye ivyumenga n'ibintu byo guheza ibyirizwa gusa iyo tara abantu gwaruka go uruheza ubwo mashuri menga umenga ntiso muri upe mishuri umenga rero ntuke ko ikuru mwuga gusa ngo gwarize mugabo gasanga mu bintu bijanye n'ubumenyi nta kintu kimwe kiri mu mutwe wabo ndero yatagashiro bivuye ku kibuye kuri gireta dofisi kuko imaze guhindura sisteme ya kera buryo sisteme ya kera iyo yari sisteme nziza cyane abana bahize ishuri babona ko bafite ikintu mu mutwe ujya naho bayoberwa mugabo bayoberwa ukagira ikintu baronse mumva ko ari nk'ubumenyi mu mutwe bayobewe ariko abubu abubu uyoberwa uwize n'uwutize bose bamenya bose hari n'ibintu byadutse n'ubuhongo uri mbonerakure ngo ntiyoberwa ugasanga ngo uwitwa mbonerakure ngo yakoze cyane ngo yakiziye cyane ngo ntashobora kuyoberwa rero ibintu turamba twabonye muri iyi leta ntihari ubu yo kuva ku ntwaro ya Nkurunziza ibyo ni ibintu by'akajagari mu ndoro ntabwo byigeze bibaho umuntu amenye ngo ni uko ari mbonerakure atize nibyo byibona indero itagaciro itakaranga atacika ikibazo ko ibyo ntabwo byigeze biba mu mateka y'isi aho umuntu amenye ngo ari umuganga kandi atize ibi ni byo turimo n'ibyo tugezemo rero nibarabe bisubire ko rero ugwaruka nibo katuza kejo nibo Burundi bwejo batabuhereye hakiri kare ngo babarere bagira ubumenyi hakiri kare kuvuga mu myaka nka 50 imbere tubafa tubura n'abantu baserukira igihugu hanze ko nta kibazo baba bararamuye abantu bose mu mutwe nta kibazo baba bazira kiri nape Burundi rero byivuga n'ibintu by'ukuri icyo bashoboye no kunyonyeza gusa amahera bakoresheje mu bintu by'intebe n'ibindi nyine by'indero bishyira mu mifuko yabo aho gushyira kubishyira muri ibyo byankenerwa by'ishuri nuko no kugenda bibona murakoze
turamushimiye Janvier Ntwari twibutsa abariko baradukurikira yuko turiko tuganira ku bijyanye n'umuhari mapu Burundi uburukiyemo imigambi itavuga rumwe na leta babona ko ata migambi n'imigabo yo guteza imbere igisata cindero igihari mu Burundi ivyo mu muhari mapu Burundi bakabivuga mu gihe hacibonekeza amashure abana baciga bicaye hasi atantebe nkuko mumenyereye turasaba hamuka abandanya muturuki amajwi yanyu ari audio canke mukagira ico mushikirije muwishije ku rubuga rwa chuwa Facebook reka hatubanze twumvirize gatoya karirimbo amatwandanye mukiganiro cyacu
kazi uze tarifaranga nuwize byombere ubasigaye ari umuganga naho guba kazi mudasangiye umugambi uri umukobwa nawe nacyo mvuze transfere y'urufu nk'amayinite nibamenye ko urupfu rudafise promesse nzufa nka gwagasore lumumba na kwame kuruma muza byinshi na sankara niyo mpamvu yitwa Toma uwambabaje n'umuyaya w'umubanyi ibindi agashara kiwe ko yamenye isahani umurundi akunda abandi ndamwita umurundi umurundi yankabandi n'umurundi perdi depite wo muri rirare yibera muri kapitali ingorane z'abamutoya zumva muri radio FM imodoka ishengero yaguriye evangeliste n'isigaye itwara abashikaci muri geste idini bayifashe nka formule y'ubuzima bayigize nk'igitutu cy'ibyo bakora mu mwijima profesori wa biologi apatika ku banyeshuri uwo binaniye ku ishuri akabitorera ku buriri amaze kugira imbanyi ibyiwe babiheze niyo mpamvu badasiba gutabana
ikiganiro wibaza iki cyo kuri uno wa mbere kirabandanya n'undi munywanyi ari mu ntara ya Gitega muri Shatanya Alexis Buzimana aragira icyo ashikirije ku bijyanye n'ibyo mape Burundi ishikiriza reka tumutege yombi
umuhari mape Burundi urukiye mu migambi itavuga rumwe na leta ngo babona yuko ata migambi leta ya Evariste Ndayishimiye ifise guteza imbere ndero mu gihugu cy'u Burundi avuze kuri ni kwibona n'abarundi hagufi bose 90% niko babibona imigabo n'imigambi yabo bafise abantu batwara bava mu mugambi wa CNDD-FDD si byo guteza imbere igihugu ahubwo imigabo n'imigambi bafise bifitiye n'imigambi yo kuguma amatara yo kubatsinda atari ku butegetsi akomeza kubugundira ntibabuve ko kujya babivuze ngo bazova ku butegetsi Yesu agarutse hanyuma bityo igisata cy'indero bagiteze imbere ubunya kugira ngo uwupfuyemo kugira ngo minisitiri w'edikasiyo y'abandi bose abadiregiteri b'indero abadiregiteri b'indero mu ntara abadiregiteri b'indero mu makomine abakozi bakuru abadiregiteri b'amashuri abarimu nka hose cyangwa nk'uko nabivuze mu bice 90% bahabwa akazi baravye kwa abantu bari mu mugambwe bagize icyo bamara mu mugambwe umuntu umubyindero muri icyo gihugu cy'u Burundi ubu ntabwo akazi kuko kwabishoboye cyane kuko yavyigiye ashoboye kugira ubumenyi aha abanyeshuri ahabwa ikibanza cyo kwigisha ikibanza cy'ubuyobozi kanaka hari uko aravye gusa ko afise ikiramaze mu mugambwe ikiramaze mu mugambwe hariho n'abo baca baronka n'amashuri bahabwa bigisha kumbure batanabikuye atana ibyo kwiga atere n'ibyo kwigisha bize hariyo mpamvu uburezi cyangwa indero y'akanovera mu gihugu cy'u Burundi ikomeza gutituka ndetse mbere dushobora kuvuga tutigeze aho umwansi ashaka.
Ajinga bagateka kawe ni kuri iyo twishya Alexi rivuzima na mu ntara ya Gitega tuce tugarukiriza ko kino kiganiro cyo kuruno wa mbere tukaba dushimiye hemwe kwimwe se mwagize ico muterere hakugira irino kino kiganiro kibe uyu munsi turashimira Jospin Duimana yadufashe kugira amajwi heka n'amasanamu bibashikire neza Alexi keze neko ndabashikiriza ikiganiro nkabanda bayikire banuye na ubutaha
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Kwa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki.
Uko gutegura amatora
wibaziki
komera iyo ngingo je ntago nayakiriye neza